Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Chuti zacu mwabonye bucya muri kumwe na Thomas Kamirindi. Uyu munsi ni kuwa mbere itariki ya 19 ukwezi kwa munani umwaka w'ibihumbi 2019. Mu Burundi muradukurikira ku mirongo migufi metero 25, metero 31 na metero 41. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Uburundi bwizeye kwitwara neza mu mupira w'amaguru mu marushanwa ya Afrika y'urubyiruko.
Nibaza yuko tuzogerageza abakinyi bari pre bazokina hanyuma turabishyivamo mugabe cyo nzi ndazikwaza kwitanga uko bashoboye kose.
Uyu ni umutoza w'ikipe y'igihugu cy'u Burundi Omar Ntakagero. Amarushanwa arabera muri Maroc naho mu Rwanda baritegura gutangiza sport ku bagore batwite. Ni mukanya rero mu makuru ya sport n'imikino no mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu biyaga bigari abanzirizwa nayo hirya no hino ku isi mwayateguriwe kandi muragezwa na Aloyse Bigirimana. Aloyse, waramutse neza.
Waramutse Thomas, ndamutse n'abaduteze amatwi muri Afrika. Mu gihugu cya Sudan ejo ku munsi w'Imana byari byitezwe ko hashingwa akanama k'igihugu gashasha kazorongorera icyo gihugu. Intambuko ya mbere iza inyuma y'isinywa ry'ibwirizwa shingiro yifata kibanza ku munsi wa gatandatu ryahimbajwe bikomeye ku murwa mukuru Khartoum. Umushikiranganji wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajejwe imigenderanire n'andi makungu Mike Pompeo yashikirije ko igihugu ciwe kizofasha leta ikingira uburenganzira bw'abanyesudani bose kandi izoshikana igihugu ku matora yizewe kandi atunganijwe neza. Ako kanama kazotwara igihugu kazoba kagizwe n'abasivile batandatu hamwe n'abasirikare batanu. Amakuru iturukanizo ry'amakuru ry'Abafaransa ryashoboye kuronka nuko amazina atanu amaze kumenyekana y'abazoja muri ako kanama, hakaba harimwo n'umukenyezi umwe Rudende. Abimukira batari bake bari mu bwato butabara bwa Espagne bwitwa Open Arms bahisemo gusimbira mu ibahari Mediterane ejo ku munsi w'Imana. Inyuma yaho ubwo bwato bwari ko buragerageza kurondera ikivuko buturamo. Abo bimukira baciye batangura koga berekeza ku izinga ry'Ubutaliyano rya Lampedusa. Abakozi b'ubwo bwato Open Arms nabo baciye bibira mu mazi barabaroba babagarukana muri ubwo bwato. Ubwo bwato butwaye abimukira 107 bari buri ku nkengera y'izinga rya Lampedusa, mu gihe umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati w'Ubutaliyano Matteo Salvini yanse kubureka ngo buture ku kivuko cy'ico gihugu. Ubwato Open Arms bumaze iminsi 17 mu ibahari Mediterane. Igihugu cya Espagne caremereye ubwo bwato gushikira ku kivuko cyacu cya Algeciras hafi y'izinga rya Gibraltar, ariko ubwo bwato bwaranse buvuga ko urwo rugendo rwo batwara niburiburi iminsi 6. Haruhande y'ibyo, ubundi bwato bwitwa The Ocean Viking bwabagira neza b'Abafaransa Médecins Sans Frontières hamwe na SOS Mediterane buri muri iyo bahari Mediterane n'abimukira 356 bagwiriyemo Abanyisidani, bukaba buriko nabwo burondera ikivuko gitekanye bwo turako. Muri Bangladesh ibihumbi by'abanyagihugu barasizwe ataburiraro bagira igihe umuriro waturira ugatongora gasagara gato kari ku micungararo y'umurwa mukuru Dhaka. Mushikiranganji ajejwe guhangana n'ibiza no gutabara muri ico gihugu cya Bangladesh Enamur Rahmane yashikirije jo ku munsi w'Imana kutuzu 1,200 twononekaye kandi ko 750 muri two twahiye turatokombera. Ibiharuro by'abatagira uburaro byatanzwe na leta ni 3,000, ariko byinshi mu binyamakuru byo muri ico gihugu byashikirije abantu bashika 10,000, mu gihe bimwe muri ibyo binyamakuru nabyo nyene bishikiriza ko abarenga 50,000 gushika ubu batagira aho bakika umusaya. Abategetsi ba Bangladesh bashikirije ko abantu 4 bakomeretse muri iyo miriro, ariko ko atawahasize ubuzima mu gihe benshi bari hanze mu minsi mikuru yo guhimbaza umunsi mukuru w'abayisilamu wa Eid al-Adha. Ishami ry'umuhari wa leta ya Kiisilamu muri Afghanistan ryaremanze ko aribo bateye bombe yishe abantu bashika 63 bari mu bugeni, hakomereka 183 i Kabul. Abishwe n'ico gitero cy'umwiyahuzi mu bugeni bagizwe cyane n'ubwoko bw'inkehwa bw'abashite bo mu muryango w'aba Hazara. Umuvugizi w'umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati muri Afghanistan, Nasrat Rahimi, yaremeje ibyo bitigiri mu ijambo yashikirije mu gatondo ko ku munsi w'Imana, avuga ko abagore hamwe n'abana bari mu bafuye. Abatalibani babicishije ku muvugizi wabo bashikirije ko ubwicanyi nk'ubwo ku bantu barimo abagore n'abana atansiguro bufise. Hambavu y'ico gitero, iyindi bombe yatezwe mu ibarabara yahitanye imodokari ku munsi w'Imana mu buraruko bw'intara ya Bark, hafa abantu bashika kuri 11. N'abagabo 3 b'abanyepalestina barishwe n'abasirikare ba Israeli nk'uko byashikirijwe n'umushikiranganji wa Palestina ajejwe amagara y'abantu cyo ku Imana yongeye avuga ko uwundi munyepalestina yakomerekejwe n'ayo masasu. Igisirikare cya Israeli cyashikirije ko kajugujugu yarashe akagwi k'abantu bitwaje inkoho hafi y'uruzitiro k'umutekano mu buraruko bwa Gaza rugabura Israeli na Gaza. Ibyo byabaye haheze amasaha 3 rokete 3 zatewe muri Israeli zivuye muri Gaza. Nta bafuye canke abakomeretse bavuzwe muri ico gitero.
Aloyizi Bigirimana, urakoze ku makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho. Nshuti zacu, mukomeje kumva radiyo Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho amakuru mu biyaga bigari. Duhere kuri siporo n'imikino mu Burundi. Mu mupira w'amaguru mu mikino ya Afurika y'urubyiruko ibera muri Maroc, ikipe y'igihugu cy'u Burundi yatsinzwe umukino wa mbere na Ghana 2-1. Desire Hatungimana yaduteguriye inkuru.
Urukino rwa mbere rw'umugwi serukira gihugu u Burundi badashije imyaka 20 uri mu nkino za Afrika zihuza urwaruka mu gihugu cya Maroc, Jeux Afrique de la Jeunesse. U Burundi bwaratsinzwe na Ghana ku munsi wa gatandatu ibitsindo 2-1. Ugo rukino Oman ntakagera amenyereza uwo mugwi amenyesha ko uburuhe bwavuye ku rugendo bagize aho bashitse buca bakina batazi n'ikibuga bazokiniramwo vyabakoze ko cyane, ariko agashima bakenyi biwe uko bitwaye.
Nibaza yuko no mu ruho niki Ghana yarashoboye guprofita le 20 premier minute idutsinda ibitsindo 2 mugabo mu nyuma abakinyi barakina turagombora kimwe turubuka turi 2-1. Mbo ama dezemite twara kinyo mubara kinya neza vrema baragirageza mbo turatsinda n'ikindi mugabo uvuga ngo ni orije ibyo urumva nuko mugabo igikuru cyo no uvuga nk'iyi match ya mbere ya Ghana nuko urumva gukina match nk'aba ya Ghana umaze nka 3 jours 4 jours utagira entraînement nibaza ko ari ibintu bitorosha, hanyuma ikakigutsinda 2-1 bo bamaze nk'imisi ngahe ngaha bo baje kare urumva n'ibyo byatumye ubwo nguyo buruhe, hanyuma baraduprofita barashobora kwinjiza uburyo twaraburonse vrema mugabo ntibyashoboye gukunda.
Umumenyereza amenyesha ko inkino bimirije guhera ku rwa Senegal rwo ku munsi wa gatatu n'urwa Mali rwo ku munsi wa gatandatu tacitwazo aravinye n'abasore biwe bifashe.
Mbo igikurikiriza imachi tubiye muri entraînement tuvuyemo, nibaza yuko tuzogerageza turabe muri zidejo 3 jours kuno twitegura kugira dukine imachi ya Mali hamwe n'iya Senegal. Mugabo ifo kwibuka yuko gutegura uyu guja mu mahiganwa nkaya ikipe itigeze yitegura neza nyine kuri byagonganye nibyo byashane bya championa urumva nibaza ko atari ibintu byoroshye. Mugabo abakinyi bari pre bazokina hanyuma turabe ikivamo mugabo cyo nzi ndazi ko bazo kwitanga uko bashoboye kose.
Ngomenya ko izo nkino zitanga uburenganzira bwo kuja mu nkino mpuzamakungu Jeux Olympiques zizobera Tokyo mu Buyapani mu mwaka w'2020. Mihiganwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi ku munsi ugira kabiri Bumamuru yatsinze Flambeau du Centre ibitsindo 2-1. Burundi Sport Dynamique itsinda Ngozi City igitsindo 1-1. Bujumbura City nayo itsinda Atletico Academique ibitsindo 3-2. Musonga itsinda Rukinzo itsindo 2-1. Message Ngozi nayo itsinda iyorewe cyane Olympique Star ibitsindo 4-1. Nayo mu Guerrier ukaba atsindiwe muhira na Lydia Ludic Sport for Africa ibitsindo bibiri kuri kimwe kugeza ubu umugwi wa Musongati wo mu ntara ya Gitega ni uri mu kibanza cya mbere n'amanota 6-6 nayo ngo zifitiri mu kibanza cya nyuma n'ubusa 6-6 muri basketball naho imigwi izokina igice cya kabiri gishiri cya nyuma mu ihiganwa ry'u Burundi yose yarayimenyekanye mu bigeme ni Ligazere batsinze Message amanota 75-39 Beko Stars yatsinze yorohewe cyane gose umugwi wa Christ Roi amanota 41-19 n'umugwi wa Aigle Noir watsinze Agakura amanota 98-33 umugwi wa Young Sisters ukazoza kongereza iyo mikwi kugira ibine mu bagabo naho imigwi izotunda igice cya kabiri gishiri cya nyuma n'urunani rwatsinze Imbeya ku manota 75-55 Jimukana yatsinze Target amanota 63-49 umugwi wa Dynamo watsinze Young Eagles amanota 88-70 n'umugwi wa New Star watsinze New Look amanota 87-63 mwamenya ko imigwi yose igiye mu gice cya kabiri gishiri cya nyuma ikina mu ihiganwa ry'i Bujumbura Desiratunga Imana Kigali Ijwi rya Amerika
mu Rwanda abagore batwite nabo bashobora gukora sport nibyo Jean Claude Munyandinda adusobanurira
Mu Rwanda hagiye gutangizwa siporo yihariye ku bagore batwite. Iyi gahunda yaturutse ku gitekerezo cy'abasanzwe bategura imikino y'ibyiciro n'ibigero bitandukanye by'abantu mu buzima busanzwe. Umwe mu bari kwisonga muri iki gikorwa aradusobanurira uko giteye.
Nitwa Mukasane Besoni, iki gikorwa kijyanye na siporo ku badamu. Ni siporo y'abadamu batwite izaba itariki 19/10 uyu mwaka. Mu byukuri twatekereje iki gikorwa nkuko dusanzwe mutuzi mu bikorwa bijyanye na siporo zitandukanye so twatekereje iki gikorwa dusanga ari ikintu cyafasha abadamu burya abadamu batwite hari siporo bakora zijyanye na no kugenda n'amaguru ahantu harambutse hatari urugendo rurerure ariko hatuma bagira ubuzima bwiza kandi n'umwana batwite agira ubuzima bwiza aha basanzwe bayikora ariko noneho twabikoze kugira ngo tunakangurire abandi bazi ko umuntu utwite atakora siporo
Nelson Mukasa arakomeza ashimangira ko atari byiza ko umugore utwite aguma ahantu hamwe atanyeganyega
mujye mubona abadamu usanga ari akazi ari mu rugo akava mu rugo yagiye modoka yageze ku kazi yicaye ararangije akazi gashojwe aratashye aricaye ariko burya ntago ari byiza guhora wicaye ni byiza ko umubiri wawe ukoresha ntago wakora nk'abari abandi bagenzi babo baba badatwite ariko we hari siporo yakora ariyo twabageneye tuzabamurikira kuri uwo munsi
wo kumurika ku mugaragaro siporo ku bagore batwite ngo hazatangwa ibihembo ku bazaba bitwaye neza kandi ngo hazaba hari n'abaganga bazatanga ubukangurambaga
hazaba hari ibihembo ku badamu bitwaye neza bakoze iyo marishe neza ubwo barahishiwe na gashya kuri uwo munsi ariko twateganyije ikindi kijyanye na no kubaganiriza hari abantu bashinzwe gahunda yo kubaganiriza abaganga benshi bazaba hari batwara batumiye twabaha invitation banatwemereye kuzaza bashinzwe kubyaza kuri uwo munsi bazaba hari banabaganiriza ukuntu bakwitwara mu bijyanye n'umudamu utwite
tugiye mu mupira w'amaguru mu mpera z'iki cyumweru twatangiye amakipe abiri ahagarariye u Rwanda mu marushanwa ya Afurika azakina imikino yayo yo kwishyura mu majonjora y'ibanze mu irushanwa ry'impuzamashyirahamwe w'umupira w'amaguru muri Afurika kwa gatanu ikipe ya AS Kigali izakina na KMC yo muri Tanzania muri uyu mukino uzabera i Dar es Salaam AS Kigali irasabwa gutsinda cyangwa kunganya ku mubare runaka w'ibitego kugira ngo ishobore gukomeza mu cyiciro gikurikiraho kuko mu mukino ubanza wabereye kuri stade ya Kigali i Nyamirambo AS Kigali na KMC zari zanganyije ubusa ku busa ku cyumweru ikarito muri Sudani mu irushanwa rihuza amakipe yabaye ya mbere iwayo ikipe ya Lyon Sport izahura na Al Hilal yo muri Sudani Lyon Sport irasabwa gusimbuka urukiramende rurerure rwo gutsindira Al Hilal iwayo bitihise igashaka uburyo yanganya kuva ku bitego 2-2 kuko mu mukino ubanza aya makipe yombi yari yanganyije igitego kimwe kuri kimwe bamwe mu bakurikiranira hafi ibya ruhago barasanga urugendo rwa Lyon Sport rwararangiriye i Kigali ariko hakaba n'abandi bemera ko ishobora gukuramo igihangange Al Hilal cyane cyane ko bitaba ari ubwa mbere iyi kipe ikora ibikomeye hanze y'u Rwanda abavuga ibi batanga urugero rw'igihe Lyon Sport yasezereraga ikipe ya Satellite muri Guinea kandi iyi kipe ya Satellite yari yatsinze Lyon Sport mu mukino ubanza wari wabereye i Kigali yari Claude Munyandinda i Kigali
Mu Burundi kwibasira abanyamwema birasubiriye koko umusore Bonner Niyonkuru wari ufite ubumuga bw'uruhu yarishwe by'agashinyaguro. Naganiriye na Bwana Kasim Kazungu, umuyobozi w'umuryango uharanira Banyamwema Albinos Sans Frontières, ambwira uko babimenye. Bwana Kasim Kazungu, umuyobozi w'umuryango Albinos Sans Frontières, ngushimiye iki kiganiro kandi mbanje kwihanganisha abantu bose Banyamwema bo mu Burundi ndetse nabo mu Rwanda kubera kubura umwe muri bo. None uyu musore yabuze gute hanyuma umurambo we wabonetse ryari?
Ego murakoze, nitwa Kazungu Kasim ndamesha mujya Banyamwema. Nkuko mubivuze, hari umusore yitwa Ndayambaje Bonner yabuze kuva kwa kabiri wiki windwi iheze ari ku mugoroba. Niho umubyeyi wiwe mama wiwe yamubura abona ntatashe ku mugoroba, amatangura kumbaza ati nta wabonye Bujumbura. Bukeye kwa gatatu turarondeza, kwa kane turabura, no kwa gatandatu mu gatondo ejo hahese twari kumwe i Bujumbura tuko turarondera uwo muhungu twabaje i Bujumbura turamubura. Niyo ku mugoroba igihe cy'isaha 11 bampamagara ku telefone bavuga ko yabonetse, mugabo yamaze kwicwa yapfuye. Niyo banterefone bambwira ati twamubonye wa muhungu wamuteye mu Rusizi yapfuye.
Ni bande baguterefonye Kazungu?
Na telefonywe ubwa mbere nabanje guterefonwa n'umuntu diregiteri w'ishure Nyamuhungu yari yigako, telefonwa n'umuryango wo hafi y'abagenzi ba mama wiwe na mama wiwe munyuma nawe n'amarira menshi arantelefona arambwira ati wa muhungu twamye turondera i Bujumbura bamubonye ku Rusizi yarapfuye.
Umurambo bawubonye kwa gatandatu ni mugoroba?
Egume ejo hahise ku mugoroba.
None se yigaga mu ishuri ryisumbuye sogonderi?
Yajya mu mwaka w'indwi yari afite imyaka 17, yahejeje w'indwi yajya mu w'umunani, yumva yari afite imyaka 17 yarakuze.
Yigaga ataha mu rugo cyangwa yagumaga mu kigo?
Yigaga n'ababyeyi biwe yabangaga mu kibitoki cya Rugombo, niho baba ko bavukana ari babiri. Hari undi mwana muto nawe afite imyaka 8 n'igice, bari abana babiri bavukana, hari n'abandi birabura. Papa wabo siyo yarari, yari yagiye kurondera udufaranga, yari ameze nk'amezi abiri yaragiye gushaka ngabo yaba n'ababyeyi biwe n'umwana yaba muhira, nta kibazo na kimwe cyari kihari. Kandi aho mu kibitoki bari bamuzi cyane, ni umuntu yari akunda komedi, naho baza kumurondera i Bujumbura bibaza ngo ajye i Bujumbura kuraba bakomediye, ko niko yababwira ngo aza kuraba bakomediye ngo akunda komedi, niko byari bimeze no kunda abagihewe nyine. No mu kuza rero nyina we yagiye i Bujumbura azi ko aza kumutura i Bujumbura, mugabo ntawe twigeze tubonka.
Niko se Kazungu, Abanyamwema bo mu Burundi bakunze kwibasirwa si ubwa mbere bibaye, leta ibafasha iki ku mutekano?
Ego nkuko mubivuze byarabaye, byatanguye 2008 2009 biraduga, wa nyuma bamwishe 2016. Mugabo na 2018 hari umwana yatakaye kuva ukwezi kw'icumi gushika ubu ntawe turatora, n'utwibaza ko yoba yarapfuye atakariye mu ntara ya Cankuzo, aragenda pe turamubura. Kuri ubwo rero leta yari yafashije, leta iradufasha iyo tuyitakambiye umutekano, baragerageza nko mu Ruyigi byarabaye kabisa, barakoze turagerageza, abantu barafashwe barafungwa n'urubanza barabacira. Kuri ubwo n'ubu leta yaho iridufasha, wirukiye babaza uko bimeze, mugabo tumaze imyaka itatu turi mu gahengwa, atangorane nk'izi zihari tumaze kubona yuko byaheze, twabyumva hakurya muri Tanzania n'ahandi, mugabo iwacu tumaze imyaka itatu turi mu mahoro, atangurana ihari babo badufasha. Kuko nk'ubu abajejwe intwaro niho bari bari, abapolisi to twabwiye mu bajeje umutekano barirutse nabo nyine barondeza hirya no hino, mugabo nuko ukwazi ko umutekano ni wa twese, bo nyine ntabwo bashobora kuwukora, baradufasha kandi turashima.
Banyamwema bamwe na bamwe baricwaga, ibice by'imibiri yabo bikajya kugurishwa. Umurambo wa Bonner we mwasanze ari umubiri wose nta kiburaho?
Oya, nkuko mubivuze niko byabaye, iminsi iheze baratwara ibihimba. N'umurambo wa Bonner rero twasanze nabo nyine ari uko nyine, ukuguru baraguciriye mu ivi, baramukiye n'ukuboko bamuca n'ururimi, ibyo bihimba ntabyo yari afise kandi yaramaze kononekara. Nicyo cyababaje kandi cyane, ubwa mbere na mbere twebwe turongoye ishyirahamwe n'abavyeyi n'abantu bose bari bahari ku aho bajya kumushingura, twese twari turi uwo twarungitse yatubwiye ati abantu b'ubutegetsi bari bahari ishavu riraniga, ati abo bantu bagomba kuducafuriza intara tubarondere. Nawe nyine umurambo wiwe nkuko mubivuze ntibarukwiye nacyo cyatubabaje cyane kuki umuntu gupfa nkuko nabivuga ni kawaida niyo nzira tuzacyamo twese mugabo kwicwa ukatagwa ibimanyu ibyo bibi nibyo bibabaje
ubu rero leta yabifashe mu minwe irimo irakora amatohoza irimo irakora nketi
ego batwemereye ko kuva biba barumva nkete zatanguye kuva kuri uwa gatatu akibura niho igipolisi cyajyamwo mustaneri babura amatari nabo nyine twaravuganye n'userukira igipolisi mu ntara ya Cibitoki ati n'ukuri mukumva n'akantu gatoyi mutubwire tugikorereho turabe ko abantu twumufata tukamenya baribo n'igituma babikoze
Kasim Kazungu umuyobozi w'umuryango Albino Sans Frontières Burundi ndagushimiye cyane
namwe murakoze cyane
kandi ndabihanganishije
egome turabanya twihangana naho bigoye
umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch urasaba leta y'u Rwanda gukurikirana ibibazo by'abantu bazimira umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika mu biro byayo I Nairobi muri Kenya Eloge Wilika Neza yadusomeye ubutumwa bwa Human Rights Watch
Mu Rwanda igishyirahamwe Human Rights Watch cyasohoye kuri uyu wa kane rivuga ko ari umumenyesha makuru n'umunywanyi w'umugambo utavuganwe n'ubutegetsi bamaze ukwezi babura ibirengero inyuma yo kuzimangana mu buryo butandukanye uwo muryango uhanira uburenganzira bwa kiremwa muntu wemeza ko mu gihe imiryango itaza abayo bari abategetsi nabo ataco barashikiriza ku byashikiye abagabo babiri uwa mbere avugwa n'uwitwa Ndereyimana uwo n'umunywanyi w'ishaka rya FDU inkingi ritemewe n'ubutegetsi kandi ritanditswe uwo bagenzi we bavuga ko yaburi ibirengero ku wa 15 no kwezi kwindwi guheze mu gihe yari kaja mu nama ahitwa Nyagatare mu ntara y'ubuseruko bw'u Rwanda bagenzwe kandi bavuga ko nubwo bari ko baravugana ariko arabagana atigeze hashika barindiriye amasa agahera mu nzira ubwira kabiri Human Rights Watch rivuga ni Constantin Twishimire yakorera ikinyamakuru TV1 Rwanda mu raruko bw'igihugu uwo yabuze mu gihe yategerezwa kuja kurondera no gukora inkuru muri district ya Gicumbi kwa 16 kwezi kwindwi nyene Ibyashikiye abantu babiri ni bya nyuma byerekana urutonde rurerure rw'abantu bashobora kuba banyuruzwa bahagarikwa kubera imvo za politiki canke gutunga ibigwanisho batayifitiye uruhusha bikaba bikorerwa hanini abikekwa kugwanya ubutegetsi canke ababuharabika Nicole Usimaja twari gisata cha Human Rights Watch muri Afrika yo hagatavuga Yongera ko ati abategetsi bategerezwa kugira amatohoza yigenga kandi yugururiwe bose kurabo baburi gwirengero maze abifise mu ruhara bagakurikiranwa uko biri kose muri Human Rights Watch basigura ko gushika ubu batawo kwemeza kwiburwa ry'abagabo babiri rifitanye isano n'umwuga w'itangazamakuru tuyishimire yakora hamwe n'ibikorwa bya politiki endera imana yarimwo kwa 23 kwezi guheze urwego rujejwe amatohoza mu Rwanda libi rwabwiye ikinyamakuru TV1 kumunyamakuru wacu tuyishimire ashobora kuba yahungiye muri Uganda bitewe n'amadeni y'umurengera yari afise ariko umuryango wiwe nturashobora kuvyemeza ukamenyesha ko ata makuru yufise gushika ubu Human Rights Watch yemeza ko mu Rwanda amatohoza ryakoze yerekana ko ari abantu bafungwa bagategekwa kubesha ku byabashikiye nyuma y'amezi babarezwa igufa kandi bafunzwe mu ibanga rikabije ritanga akarorero kumenyesha makuru John Ndabarasa yabuze urengero mu kwa 8 2017 imbere yo kuboneka mu kwa 3 2018 abwira itangazamakuru ko yari yahunze igihugu umugabo wahitamo gutahuka Human Rights Watch yibutsa kwiburwa rya Ndereyimana rije amezi 5 nyuma y'urupfu rwa Anselme Mutuyimana y'umunyamabanga wa Victoire Ingabire atwara umugambwe FDU inkingi iryo shyirahamwe ryemeza ko ku itariki ya 5 ku kwezi ryandikira urwego libri rubaza amatohoza ageze ku byashikiye abagabo babiri no ku rupfu rwa Mutuyimana ariko batanyisha ibyahawe mu kwezi kw'icumi umwaka uheze icegera cya Ingabire yaburiwe irengero Boniface Wagirimana yari muri gereza ya Mpanga mu manuka bw'u Rwanda ubundi yibutswa yabuze urengero umupfasoni Illuminé Iragena yari muri FDU inkingi nawe akaba yabuzwe mu kwa gatatu 2016 mu kiganiro cyanahanywe cyane yagiranye na televiziyo y'abafaransa France 24 mu minsi iheze perezida Kagame yari yamirije icyegeranyo cy'umwe bwa buraya cy'umwaka uheze cyavuga ko mu Rwanda hariho nyangwa rikabije ry'agateka kazi na muntu akigereranya n'agatera soni mugabo maje arangiza agira ati si ibintu bisanzwe nta nubwo ari ibyo kwihanganirwa kw'abanyamakuru n'abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeza gutorwa bapfuye nk'uko biri mu Rwanda Modeste Mbabazi umuvugizi wa Libya yabwiye mugenzi wacu Asumuta Kaboyi akorera I Kigali yuko umumenyesha makuru tuyishimire yahunze kandi bizwi neza ko yagiye mu gihugu cy'u Buganda nayo kubijyanye na Ndereyimana yemeje ko umuryango wiwe wamaze gutanga ikirego mu burasirazuba bw'u Rwanda ariko ko amatohoza n'ubu batacyarerekana Eroje uri Kaneza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
U Burundi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda basinye amasezerano yo kubaka urugomero rw'amashanyarazi bahuriyeho bose Rusizi ya gatatu. Ariko rero umuryango Orcom urwanya ibiturire mu Burundi ufite impungenge ko uyu mushinga ushobora gupfuba kubera ubwumvikane buke buri hagati y'ibi bihugu bitatu. Mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru araduye ibindi bisobanuro.
Amasezerano yo kubaka urugomero rw'umuyaga nkuba Ruzizi ya gatatu yatewe ku mukono mu mpera z'ukwezi guheze kw'indwi i Kinshasa mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yatewe ku mukono n'abashikiranganji batatu baserukira u Rwanda, u Burundi na Kongo, ibihugu bizosangira ku rugero rungana umuyaga nkuba ungana na megawatt 147 uzotangwa n'ubwo rugomero. Ayo masezerano ategekanya ko ruzotangura gutanga umuyaga nkuba hagati y'umwaka w'2025 n'umwaka w'2026. Ruzokubakwa ku mafaranga angana n'imiliyoni hafi amajana 7 y'amadolari ya Amerika n'iyarenga imiliyaridi 2100 y'amarundi. Azotangwa n'ibanki y'isi yose, ibanki ya Afurika ijeje iterambere hamwe n'ubumwe bwa Buraya. Abagwanya ibiturire n'isesagugwa ry'amatungo ya leta nk'ishirame Orcom rikorera mu Burundi barashima uwo mugambi. Gabriel Fyidi atwara Orcom.
Twebwe byaratunejereje kubona uyu mugambi warabaye. Abatabizi n'umugambi uva kure cyane kuva mu 1992 uyu mugambi uhari mugabo kubera umwina indandende z'abagiye baratwara ibihugu by'aka karere kacu ka CPGL isa niyahagaze. Turazi neza yuko igihugu kitagira umuyaga nkuba hari ibintu byinshi cyane bidashoboka cyane cyane mu bintu bijanye n'ubutunzi, kandi murabizi neza ko umuyaga nkuba ukenewe mu ibi bihugu nko mu Burundi hoho mu bisagara ni munsi ya 30%. Ugiye hagati mu gihugu ni hagati ya 2-3% abaronka umuyaga nkuba. Murumva neza yuko atagihugu na gimwe gishobora gutera imbere kifise umuyaga nkuba ungana gutyo.
Yamara nabo biruko abo bagwanya ibiturire babona ko intambamyi kugira ngo uwo mugambi uje mu ngiro ari nyinshi. Muri izo harimo intambara zivugwa mu gace ubwo rugomero ruzokubakwamo hamwe n'ibiturire.
Ariko turavye umwijyane uri hagati y'ibihugu byo mu karere hariho n'imigwi igwana. Biragaragara neza ko uyu mugambi ushobora kuhura n'intambamyi nyinshi cyane kubera umwina, umunoho, indandende z'abantu baba bipfuza kugwanira inyungu zabo mugabo bakinyubagira inyungu z'abanyagihugu. Hamwe byoshobora kugora rugomero rukubakwa byoshobora gufasha igihugu. Mugabo twebwe dufise amakenga rwose ubwa mbere kubera ushobora gusanga aya mafaranga ariko aratangwa igihe bitokurikiranwa neza ashobora kuribwa nk'uko yandi yose ahora aribwa.
Umuyaga nkuba uzovamwo uzokoreshwa n'abanyagihugu barenga imiliyoni 30 baba muri ivyo bihugu bitatu. Aho niho Orcom rifatira mu gusaba abategetsi b'ivyo bihugu gushira imbere ineza y'igihugu kugira ngo ayo masezerano ntabe amasigara cicaro. Abatanze uburyo bukoreshwa nabo bahamagarirwa kubukurikirana neza kugira ngo ntibunyoruzwe.
Kenshi amareta arakunda kuvyivangamwo gose bakavuga bati atari umuntu w'iwacu aje gutwara amasosiyete azokubaka ntibavyemere. Ugashye usanga rero harabayemwe ibibazo. Nico gituma twipfuza ko hoba ikintu gikomeye cyane cyo gukurikirana ino migambi kuko ni migambi hambaye cyane cyane abarundi bose, abanyekongo bose, abanyarwanda bose bakumva neza yuko yari migambi irengeye intwaro ziba zihari uno munsi kuko intwaro ziraza zikagenda. Murabona ko uyu mugambi watanguye kuva mu 1992 ari migambi iraba ibyo nokwitwa urunganwe mu gifaransa twita regeneration.
Ubwo rugomero ruzokubakwa mu ntare ya Kivu y'amajepfo ya Congo kuruzi Rusizi ruva mu kiyaga cya Kivu rwisuka mu kiyaga cya Tanganyika ahegereye imipaka y'ivyo bihugu byose. Kuri urwo ruzi hasanzwe hariko n'izindi ngomero zibiri. Ruzizi ya mbere gubatswe mu mwaka w'1950 na Ruzizi ya kabiri wubatswe mu myaka y'igimekime amajana 1980 izo ngomero ubuzisa nizahagaritse gutanga umuyaga nkuba kubera zishaje ishiramo rihuza ibyo bihugu bitatu CEPGL byanase ko risanura izo ngomero kubera uko tumvikana hagati y'ibihugu birigize cyeklave ni nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
nshuti zacu aha niho aya makuru ahumurije mbashimiye cyane ko mwaduteza amatwi mugira umunsi mwiza murakarama.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.